Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio ya 18 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema ikaze mwese mu biganiro tubafitiye muri mu nkambi ya Mulongo aho ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impunzi zaho zifite ikibazo cy'ubuvuzi.
Agiye kwa muganga ituru gatatu umwana arembye kwizumuriro ndango mangena ngo gani zozeje ngo na miti hari ngo gani zozeje ngo na miti nade kugurisha cyaye nari kujya sushaka to bakifwa hefo ku isoko cangura ibinini ku mafarmasi mudi yakini umwana cyaramira.
Uwo ni umwe mu Barundi bahungiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Mulongwe. Iyo nkuru n'izindi zirimo umugabo wakomeretse cyane atewe grenade n'umupolisi mu ntara ya Kibitoke mu Burundi, ndetse n'icyemezo cya Leta y'u Rwanda gihagarika cyangwa se kiburira Abanyarwanda kudakora ingendo mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu kanya mugume ku maradiyo. Mbere yaho ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana.
Umugambwe wa Perezida Abdelaziz Bouteflika muri Algeria washikirije cyo kwa gatatu ko ifatanije n'abagira imyerekano isaba ihinduka mu gihugu kandi ushigikiye ibiganiro kugira igihugu kive mu njyana za politike kirimo. Umugambwe Front de Libération Nationale FLN mu camake ushikirije ibyo inyuma yaho sendika zibiri zikomeye mu gihugu zegamiye ubutegetsi y'abakozi hamwe n'iy'abadandaza nazo zifatanije n'abari mu myiyerekano. Umukuru w'umugambwe FLN Muade Busharebe ashikiriza ko leta itagenzurwa n'uwo mugambwe, ibisa n'uko umugambwe ushaka kwigiza kure na leta ya Bouteflika. Umugambwe FLN uri ku butegetsi kuva Algeria cikukira mu 1962. Algeria cyinjiye mu ruhagarara rwa politike n'imyerekano kuva mu kwezi kwa kabiri tariki 2022 nyuma yaho Bouteflika atangarije ko agiye kwitoza muri manda ya gatanu, naho hari amakenga ko by'ukuri ashobora kuzobandanya arongoye igihugu mu gihamagara mukitse. Mu itangazo ryatangaje abatari bake yashikirije ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu yavuze ko agiye kwavuye mu ihiganwa ariko yunguruza amatora igihe atashoboye kumenyesha. Sentare y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni yarongereje ibihano ku muserbe wo muri Bosnia Radovan Karadžić ku byaha byo mu ntambara inyuma y'imyaka 40 yo gufungwa ku byaha by'ihonyabwoko yari yaraciriwe ubwa mbere. Karadžić w'imyaka 73 yari yitabye sentare y'Ilahe mu Buholandi cyo kwa gatatu aho yari yunguruje ku myaka 40 yari yaraciriwe ahowe gutunganya ubwicanyi bw'ihonyabwoko mu ntambara yo muri Bosnia yabaye kuva mu mwaka w'1992 gushika muri 1995. Umushikirizamanza yavuze ko mu mwaka w'2016 sentare yihenze mu kumucira igifungo cy'imyaka 40 ugereranije n'uburemere bw'ivyaha yakoze. Igihugu rubanza rwariko rurasomwa abagenzi hamwe n'imiryango yabuze ababo bariko barakurikirana ugo rubanza kibiriraho bafise amafoto y'ababo barira ku bw'umunezero. Mu mabanga yiwe y'umutegetsi mukuru w'abaserbe bo muri Bosnia, Karadžić niwe yakurikirana ibikorwa by'igisirikare by'abaserbe muri icyo gihugu cya Serbia. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje cyo kwa gatatu ko hasigaye ikiringo giharurwa mu masaha kugira umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uzobe wahanaguwe ku ikarata y'isi. Yayivuze yerekana ikarata yerekana igabanuka ry'abakora iterabwoba muri Iraq hamwe na Siriya. Perezida Trump yashikirije ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishe abarwanyi benshi mu kwezi guheze. Yayivuze mu gihe cyo kwa gatatu ugutana mu mitwe kwari kukibandanya mu gisagara cha Baguze aho muhari wa leta ya Kiisilamu wari wugarijwe ku mpande zose hakoreshejwe ibikoho bikomakomeye biraswa n'urunani rw'abakurde rufatanije n'abanyesiriya hamwe n'abandi barongowe bose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump yemeza kandi ko abasirikare ba Amerika mu kwezi guheze bishe abakoze igitero cy'iterabwoba muri Siriya cahitanye abasirikare bane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. muri Afghanistan naho abategetsi muri ico gihugu barunguruje ubugira gatatu amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icyenda tariki 28 batangaje kandi ko amatora y'abaje nama mu ntara zose 34 zigize Afghanistan azoba kuri iyo tariki nyene. Komisiyo y'igihugu itunganya amatora yashikirije ko ayo matora yungurujwe bivanye n'ihinyanyurwa ry'amategeko agenga amatora hamwe n'ibibazo bitaratorerwa umuti mu nteguro zayo. Amatora y'umukuru w'igihugu bwa mbere yari kuba mu kwezi kwa kane igenekerezo rya 2020 yungururizwa mu kwezi kw'indwi kumva z'umutekano hamwe n'amakenga ku bushobozi bwa komisiyo y'amatora bwo gutunganya amatora taho yegamiye. Inyuma y'amatora y'abashinga amateka yabayemwo impari mu kwezi kw'icumi kunguruza isango ry'amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu bibaye mu gihe leta zumwe za Amerika zariko ziragerageza kurondera umuti wa politike urangiza intambara yari imaze imyaka 18 ihuza leta hamwe n'abarwanyi baba Talibani.
Arakoze Aloyizi Bigirimana imwumva ni radio ijwi rya Amerika twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22 aho ni ku mugoroba, naho mu gitondo twumvikana kuri metro 25.31 na metero 41. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vowa.com, naho ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA Radio. Ikiganiro ni wanyu muntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Amakuru avugwa mu karere reka tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda, aho abayobozi basaba abaturage b'abanyarwanda begereye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi kutagira icyo ari cyo cyose cyatuma bambuka bagana mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byavuzwe n'umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali General Mubaraka Muganga. Kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi wari muri iyo nama. Assumpta, iki cyemezo gifatwa abo bayobozi bavuga ko impamvu ari iyihe?
Urakoze rezi abo bayobozi bakuranye inama n'abaturage batuye mu mirenge yose ihana n'igihugu cy'u Burundi, bavuga ko igihugu cy'u Burundi umunyarwanda mu Burundi ahura n'ihohoterwa, bikaba rero abaturage batuye kuri iyo mipaka kutagira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba impamvu yatuma bambuka bagana i Burundi. Baravuga bati nimukomeze mu gihugu mufite ibiribwa bihagije, bagerekaho yewe no kuvuga bati n'abajya gushaka abageni hariya mubihagarike kuko mufite abageni beza hano mu gihugu cyanyu.
Iyo nama yari yabereye he, ni bande bari bayitabiriye?
Inama ni yakuje abaturage bose irimo Meneri w'Intara y'Iburasirazuba, Meya w'Akarere ka Bugesera n'abaturage banyuranye, ndetse nk'uko wari ubivuze n'umuyobozi w'ingabo mu Karere k'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali.
Hanyuma se ibyo ari byo byose abaturage b'abanyarwanda n'abarundi cyane cyane abegereye umupaka bari basanzwe bagenderana, nubwo bisa nkaho byagabanutse ku rugero runini kuvaho ibibazo mu gihugu cy'u Burundi bitangiriye, ku baturage icyo ni icyemezo bakiriye neza?
Alo?
Assumpta, subiramo ntago twumva neza telefone yawe iravuga nabi.
Nari nk'abaturage nubwo ari ikintu basabye n'abayobozi, urabona ko ari ibintu bamaze iminsi bariteguye, bo baravuga bati n'ubundi ntabwo twari tukijya i Burundi. Gusa wende ibyo gushaka nabyo yabo twavuganye bavuga bati n'ubundi ntabwo twari tukijya i Burundi, ariko wenda bifuza kuba bashakana bundi bushya, wenda bagikunda ubungu, cyo kibazo cyaba gihari n'ubwo icyo badutanze. Ariko ndabwo tugiye abari bafite ikibazo n'abantu ahubwo bahaga akazi Abarundi, cyane cyane bakora mu kazi ko guhingira Abanyarwanda, n'abi bakoresha Abarundi cyane bagacanye ugereranije n'Abanyarwanda, ari kuna jari ni wajie kwa garika.
Ibi bitanga azgue haraho bihuri ye na makura mazimi savuga ko muduce twegere ye Nyungwe tumazimi si tuvuga mo umutekano muke chane chane ko twumvise ko hari inyeshyamba zitira ibitero byagabwe muri ako gace biyobowe n'uwitwa Kaliste Sankara haraho bihuriye.
Ibyo ntacyo babivuze, babujije abaturage no kwegera ishyamba rya Gako. Ishyamba rya Gako ni ishyamba rigari riri hariya. Abaturage barababwiye bati ntuzongere kuza witwaje wenda ngo mugiye kuragiramo, mugiye gushakamo inkwi, kuko hari n'igihe abanzi bakwinjira ntitubashe gutandukanya abanzi n'abaturage. Ibyo rero nabyo babujije cyane. Iryo shyamba baravuga bati turarikomye, umuturage uzongera kuribonekamo uwo ari we wese turamuburiye.
Hari inyeshyamba bashobora kuba bakeka ko zishobora gukoresha se iryo shyamba
ryo bavuze bafatiyemo, ariko bavuze bati hari abantu baranguye ibintu bya magendu bakaba babyinjiza bitwa abaforoderi bakaba babyinjiza mu ishyamba. Batere ntabwo twashobora gutandukanya umuturage w'umunyarwanda wagiye gushaka inkwi na wa muturage na ya nyeshyamba cyangwa se undi mwanzi waje guhunga umutekano w'igihugu. Hari n'abandi bavuze bati nta muntu umwe dushaka muri iri shyamba kukurijyamo bivuga gutakaza ubuzima bw'umuntu.
Asumta Kaboyi, komeza ukurikirane iyo nkuru urayitugezaho makuru yacu ataha. Urakoze cyane. Mu Burundi muri komine Buganda ho haravugwa inkuru y'umugabo warayakomeretse cyane nyuma yo guterwa grenade n'umupolisi w'igihugu. Kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nziko Banyanka. Uwo watewe grenade ni muntu ki? Ese haba hari impamvu yaba yatumye uwo mupolisi afata icyemezo cyo gutera uwo musivili grenade?
Ego digwe ma uwo yaratewe grenade n'umusivili azwi ku izina rya Hatangimana Gervasi. Igihe rero yayiterwa hari igihe cy'itatu n'igice gitero nk'uko abumvise ikirikaba ijwi rya Amerika yakaba rero yaratashe umuhiri we mu gacimbiri gahahe. Amakuru rero dukesha umuvugizi w'igipolisi mu ntara ya Cibitoki Dopfo Hondoreraho ni uko iyo gerenade yo batewe n'umupolisi azwi ku izina rya Mitunga Celestin yaratahutse avuye Bujumbura mu nyigisho mu gipolisi kigezwe ubujya n'uruza mu mabarabara pece. Ubu rero nabonye akaba yarasanzwe aba ngaho mu Uganda akaba ari n'umubanyi w'ingi hasanzwe Imana Jereve. Icyo yatubwiye ni uko kandi rero ni umupolisi yakomerekejwe n'ibijyanirwa by'iyo gerenade.
Hanyuma uwo watewe grenade ubarihe ese ameze ate?
Umukomisari w'igipolisi yatumenyesheje yuko uwo Mitunga Celestin w'umupolisi ajya yafashwe icyo kimwe n'ubundi muntu kumvo z'amatohoza nabo nyemerewe ngo ariko aravugwa ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke ahakingerewe cyane kuko bivugwa ko yafashwe n'umutwenzi ariko agerageza gutoroka inyuma y'aho iyo grenade iterewe ku mugoroba w'ejo. Umukomisari w'igipolisi akavuga yuko yaba umupolisi ubu kicyo kugwa ni ko hataba urubanza gukiriraho dosiye de cadence mu Gifaransa.
Hanyuma se abo mu muryango w'uwo watewe grenade hari icyo bari babwira itangazamakuru?
Abo mu muryango w'uwo watewe grenade na cyane cyane nk'umufatanyi wiwe yatubwiye yuko iruhande yuko hariho amatatu y'urubire mu itongo aho bahamirije n'uwo mupolisi. Iyo niko rero uwo mukenyezi uwo mupolisi ahora amuhohotera mbere gakaba yamigeze no kumufatira kw'inkonko amusaba yuko burangura amabanga yabo bataramwankira. Akavuga yuko rero ibyo ari bishyitse bifitanye ibyanyu no gushaka kumufata ku nguvu cyo kimwe n'ayo matati y'amatongo.
Si ubwa mbere ikibazo nk'icyo mu bapolisi kivugwa mu gihugu cy'u Burundi aho basa nk'aho bakoresha nabi ibyo bafite zaba intwaro kugira ngo bagire icyo bageraho ku giti cyabo. Hari icyo minisiteri cyangwa se ubuyobozi bwa polisi buvuga kuri abo bapolisi bakomeje kwitwara nabi?
ubushikira bw'umutekano bwarabivuze ko mu ndwi iheze ku munsi wa gatanu hariya ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro ahari kwabera ikiganiro kubamenyeshamakuru no ku banyagihugu ikiganiro cyaremeshejwe n'abavugizi b'inzego aho rero umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano w'u Burundi Petero Nkurukiye yemeje yuko ibivugwa muri ino minsi hari abapolisi bigenga nabi bakoresha ibikoresho bahawe n'igihugu aha bakaba bemeje yuko rero bamwe muri abo bapolisi bakoze amakosa bahagarikwa bagahanwa mbere bagacibwa n'imanza akaba yamenyesheje yuko rero ubushikiranganji bw'umutekano butareze amaboko muri kino gihe buri kubutanga inyigisho buri kubutanga amahugurwa ku bapolisi kugira ngo bibutse akarangamutima k'umwuga wabo.
Evariste Nziko Banyanka ndagushimiye cyane, nawe komeza udukurikirane hafi iyo nkuru urayitugezaho makuru yacu ataha. Urakoze.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni wanyu mu ntara. Amashyirahamwe yigenga n'amahuriro yayo agera kuri 18 yandikiye umuyobozi wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika Mohamed Faki amusaba ko bahagurukira ikibazo cy'ibiganiro bihuza Abarundi. Ayo mashyirahamwe asanga akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kari gashinzwe guhuza Abarundi karananiwe kuyobora ibyo biganiro. Kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru. Urwo rwandiko wamaze kurusoma, icyo basaba ni iki?
Ebusane ebema ubwo rwandiko namaze kurusoma n'abusubije n'impapuro zine. Ahanini basaba utwara Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika Ambasaderi Musafaki Mahamat ko yofata mu minwe ikibazo cy'ibiganiro bihuza Abarundi nyabuna Ubumwe bwa Afurika akaba ari gutegura gukomera gusubiramo gutegura neza ibyo biganiro bikava mu minwe y'akarere k'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba.
Urwandiko se hari icyo igisubizo bari babona kivuye kuri uwo muyobozi wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mohamed?
Gutyo kuba nta nyinshi bararonga kuko urwandiko rwarongeye turi itariki 13 za kuno kwezi, ariko ayo mashyirahamwe y'Ijwi ry'Amerika ko yashimye kubigira ibanga kugira ngo ruje ahabona urwo rwandiko rumaze gushika mu minwe y'ubwo rwagenewe. Ayo mashami avuga ko atanyishu araronga ariko ngo abandanye asaba ubwo butabe mbere banaburiye kuri imigano itandukanye na Leta y'u Burundi nk'uko babishyikirije mu mpera z'umwaka uheze yaca muri Tanzania aho ibyano bya nyuma byariko biraba. Bose bavuga bati umuryango w'Ubumwe bwa Afurika nako umuryango wa Afurika guseruka warananiwe umuhuza yaratanze ihoho ibijyano n'ibifatwe mu minwe n'abandi.
Abahamagarira ko Afurika yunze ubumwe yaba ariyo iyobora ibyo biganiro ahanini barabihera ku biganiro iherutse gukoresha mu gihugu cya Sudan aho yahuje guverinoma yo muri Repubulika ya Centrafrique ndetse n'imitwe iyirwanya bakagira ku masezerano y'amahoro. Icyo cyagezweho n'icyo Abarundi bifuza ubu ngubu?
Ninacyo bashaka, nicyo bashaka mbere, nicyo bashyira imbere. Abavuga bati icyo gihe muri Sudani y'Epfo ibintu byagenze neza, abanyagihugu bamwe batangiye kuva mu buhungiro, inzara irahera, abafungiwe ariko barafungurwa, ati n'abafungiwe bya politiki mbere n'impunzi byarasahutse, ati no mu Burundi yo n'ibikorwe maze bibaye ngombwa bibe vuba amatora ya 2020 azotunganywa hari kimwe gikomeye cyo kimaze gushyirwaho.
Icyizere cyabo kirangana gute?
Icyizere cyabo nk'uko babishyize mu rwandiko rwabo si gito, kuko banarungikije urwo rwandiko mbere bahaje kopi utwara ishami mpuzamakungu ONU, barungikira n'utwara umuryango w'Afurika, umuryango w'Ubumwe bwa Afurika, banarungikira mbere n'abandi batari bake bavuga bati mwese nimukoranye ingufu. Yenda mbere barahagarariye amasezerano yarushaho umwaka w'2020 yashikanye u Burundi ku mahoro n'ubundi nimubikore kugira ngo amasaha ari mu Burundi ahere.
Pierre Claver niyo nkuru, nawe komeza udukurikirane hafi iyo nkuru uze kuyitugezaho makuru yacu akurikira mu buryo burambuye. Ndagushimiye.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. tukivuga amakuru ajyanye na karere k'ibiyaga bigari impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko bafite ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza ahanini kibangamiye impunzi iyo zigiye kwivuza mu bitaro by'ahitwa Katukuru ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedastenga.
Izi mpunzi z'abarundi zivuriza ku ivuriro rya Katarukuru biri mu birometero birenga bitatu n'inkambi ya Murongwe zihura n'ibibazo byinshi zigeze kuri iryo vuriro birimo kuba zijya kwivuza ariko baganga bakazitegeka ko zijya gushakira imiti kuri za farumasi ziri hanze y'iryo vuriro. Niyonkuru Eveline na Jean Pierre Ntakirutimana ni impunzi zo mu nkambi ya Murongwe zahuye n'icyo kibazo cyo kubura imiti zigeze ku ivuriro rya Katarukuru.
Agiye kwa muganga ituru gatatu umwana arembye afite umuriro ndongo mangena ngo genuzoze ejo ngo na miti hari ngo genuzoze ejo ngo na miti naje kugura sitaye nari kujya gushaka to bokifu aha hepfo ku isoko changuri binini kuma farmasi mudi akini mwana charamira
je nari mvise umwana yarafise ingwara yo kurukoba nari rutse ntako batari bwanje amafaranga ngaha abakongomani bampenda ngo iyo ngwara turaze kuyivura bikananirana nagenda mu kwa muganga mu gatari kuru bagaca bambwira ngo iyo miti ngo ntiraboneka ubundi agaca kubwira ngo ndindira nzoyikuzanira ngo ku farmasi ngo yiwanje nimaze kugenda uko ari umuntu umwe w'umurundi wacu yagitegereje uwo mwana wiwanje aravuga ati je ndagiye kumuzanira umuti uyu munsi nani tike mumpa yari igoya jibaraka arabuza uwo muti nani tike namuhaye yaciye ambira ati naguze bitanu mugabo mpereze ibihumbi bitatu kuburyo mbonye uyu mwana ukuntu amerewe.
Akimana Charlotte avuga yuko iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza bahabwa iyo bagana ivuriro rya Katarukuru kiyongera kandi no kuba nta modoka ya ambulance yemerewe kurara mu nkambi kugira ngo ishobore kugoboka indembe ziba zafashwe n'indwara n'ijoro.
Nk'umuntu yibungenze uko inda ifata kuri umwe hari umwe arisome neza aribwa bigasaba yuko abyitegurira n'ubundi afatwe iminota mikeya aho nyene akaca yibaruka. Birasabye yuko nk'uko kenshi bamaze igihe cyane abantu bibarukira mu nzira kuko ataburyo bwo kwiyunguruza dufise musanzwe munzi uko dufashwe turonka ifungurwa ntituronka uburyo bwo kwiyunguruza mu kiringo yuko mu gisagara tubamo si bisagara byo kurondera nk'amafaranga kuko nabo n'abisagara n'abahatuye nabo nyine bakeneye akazi none ubu kazi twokaronka gute kuko nabo bakadukeneye ko nukuri mudufashe cyane 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 nk'abantu bo bakenyezi kwibaruka nukuri ni bita isoni umuntu kwibarukira mu nzira ushitse rero bagusaba ngo amande bagusaba ngo tanga amande kandi nawe wabuze uburyo bwo kwasha
gusa nubwo biruko izi mpunzi ziyamye yuko iki kibazo cyo kutagira imodoka ya ambulance mu nkambi cyatumye zishakamo igisubizo zikora ingobyi gakondo yo gutwaramo indembe kuko bisobanurwa na Nzeyimana Jean Marie umwe mu bakorera bushake bo mu nkambi ya Murongwe
kugira dukemure icyo kibazo cya ambulance niyo baduha amanomero ayo baduhabwa mu telefone ko ubarahagaze ntakora gisigura ko duca twiyaranja n'ingoga kugira umuntu ntadufane tukarokora ubuzima bwiwe n'Imana ikabidufashamo tugaca tumushyira ku musego turi nk'abantu barenga 50 tukagenda twiruka nimba duca kubiti nta matara tugira.
Iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa ikatarukuru cyatumye tugenderera iryo vuriro ariko umuyobozi w'iryo vuriro yanga kugira icyo dutangariza kuri ibi bibazo by'ubuvuzi z'impunzi zihura nabyo adusaba yuko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Murongwe bwana Bigirimana Remi Mathieu ko ari we wadusubiza ibibazo bijyanye n'ubuvuzi kuko ahorana nawe mu manama.
Yego nk'uko bisanzwe bitegekanijwe umuntu araje kwa muganga akavugwa nk'uko biri naho ushobora gusanga umuntu ko yipfuza ko yovugwa atariko aronse umuti ikaba ngombwa yuko barinda kumurungika ibaraka kwa muganga ku bitaro bikuru amakaronka y'umuti nk'uko bitegekanijwe. Ikibazo cy'imiti mikeya cyarahahora mu kwezi guheze ariko twaragiye mu nama turi mu nama aratubwira ko imiti yabonekanye kwa muganga ubu imiti iriho.
Mwumenye yuko ishyirahamwe rya SER rihora risaba impunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi kwigira mu rwego rwo kwikemurira ibibazo zigenda zihura nabyo nk'uko abaturage b'abakongomani batuye Murongwe bazakiriye babyikemurira. Vedastenga bwo kubwijwe rya Amerika Murongwe mu ntara y'Amajyepfo.
Kuri uyu wa kane mu nkuru zavuzweho cyane ku mbuga nkoranyambaga turagaruka ku cyemezo cya Minisitiri w'Ubutabera w'u Burundi Aime Laurentine Kanyana cyo gusubiza mu rugo umugore n'abana be bane bari birukanywe n'umugabo. Icyo cyemezo cyafashwe nyuma y'inkuru ya video yagaragaye ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Abaharanira uburenganzira bwa muntu barashima Minisitiri Kanyana ku bw'icyo cyemezo, ariko bakamusaba gukomereza aho mu kwita no ku yandi madosiye ajyanye no kubangamira uburenganzira bwa muntu bavuga ko atari make. Twabiteguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Wana mushikira nganje w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana hari ku munsi wa gatanu w'indwi heze igihe yari kanywanisha umugore n'umugabo ku musozi wa Muramba muri komine Mugamba y'intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi. Uwo mukenyezi n'abana biwe bane bari birukanywe na nyene urugo barenganuwe nyuma y'inkuru y'Ijwi rya Amerika yerekanye nyina w'uyibonda atakamba. Umugabo w'ubwoko bw'abatutsi yari yomoye umugore wiwe amuziza ko ari umuhudukazi. Umushikiranganje Kanyana yaneguye ababanyi kwititubuka ry'imico y'ikirundi. Amajwi iwe yacishijwe kuri radio na televiziyo z'igihugu RTNB.
Murenda kubera iki iyo umugore n'umugabo bagirana ikibazo, iyo umuntu arengereye tongo ubundi akarimbi murenda kwirukana muri senare imbere y'uko muraba umukuru w'umutumba, imbere y'uko muraba baremesha kiyago bukabiba yagira bakabatunganiriza byankaka bariho muja muri senare. Kubera iki ni cyerekana yuko hari ikintu cyakitse ndahi wanyu kijanye n'iki n'ukubana neza kijanye no gufashanya kugira ngo amahoro n'umutekano bibihungabane.
Mufato ni Kanyana yanagiye atanze gasopo
hamwe umutekano navuze ubunyoko mvuta babukanye buwo mugabo wiwe mvuze mwebwe babaye mvuze abantu bose abajeje intwaro ngaha nibo bajejwe gufungera uyu mudamu n'ababana. Niwe umunyakuru wumvise madamu uyu munyakuru agasitara nawe nyine kubonera.
Ishirango Folikoni ya Frigwanyi kimenyane na kamwana wa mama rivuga ko ryakiranye umunezero ingingo y'umushikiranganji w'ubutungane. Jiha Hakizimana rirongoye mbere ari no mu bari bakwiragije inkuru yakozwe n'Ijwi rya Amerika.
Bere bikaze batwaje cyane aho twashobora no gukwiragiza bimwe twovuga gupartaja ibyanye n'inkuru yari yanditswe ku kinyamakuru Ijwi rya Amerika yerekana neza ingene byagenze. Tukavuga ko rero dushimishwa n'ingingo y'umushikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana nk'ishyirahamwe risanzwe rishyira imbere uguhana. Twabonye ko twibaza ko hari intambwe ziri kuzategwa mu bijyanye no guhana, rero tugasaba ko no mu bindi bitandukanye mu gihe byaba bigaragaye ko hari umuntu arenze amategeko eho zafatwa bene ziya ngendo ko birafasha kugira kumbure uwo ari we wese abone ko yakoze ikosa ashobore guhanwa. Dusaba ko bubandanye abarundi b'abana bubahizanya boza atakaza na muntu atamurundi arenganye umwibicanye iya
heka na Pacifique ninahazwe umukuru w'ishyirahamwe Fokode yakiriye neza ibyakozwe n'umushikiranganji Kanyana, ariko hari icyo amusaba.
Narashimye ko yahagurutse akajya gutabara uyu mukenyezi n'ibibondo byiwe inyuma y'amakuru yarahetse kumva. Twagomba rero tubonera hakajyo kugusubira kumwibutsa ko umwisekeza ndondeza tumaze igihe kitari gito tumushikiriza abakenyezi banyurujwe bakabugwa irengero bamaze gufatwa n'inzego z'umutekano ano ari koko imyaka bamwe igiye kwa nk'ibiri abandi tatatu tubivuga aho twibutsa yuko twamuhaye nk'akarero ka Krista Benigne irakoze uyu mukenyezi yafatiwe mu rubirizi gushika uyu munsi akana kiwe karacyabaze nyina ari abajyango ntibazi uyu mukenyezi iyo bamushize. Hara kandi karorero nako kwa Belize nka Karutimana nawe yahagaritswe kumutakura kuva ku itariki 16 mu kwezi kwa mbere mu 2016 gushika uyu munsi akana ko kwa Belize nka Karutimana kararira kari mwirero ry'impfuvyi nta ukaraba nta ukabwira nyine yari reka nabajyango baracabaza nk'uko nyene. Ariko ubutungane bw'u Burundi igipolisi n'inzego zose z'igihugu nta na kimwe zakoze kugira ngo zitabare bano bakenyezi zongereze hane abakoze be nayo mavi. Mu gihe rero uyu mushikiranganje ahagurutse yerekana ko iyo havuzwe amabi akorewe umukenyezi bimukora ku mutima, kwibaza ko bene ivyo byaha bikomeye cyane vyakorewe abakenyezi akwiye kubihagurukira.
Abagize cyo barandika ku mbuga hwaniro duhere kuri uyu yagira ati ni inkuru nziza nari nababajwe n'amajambo y'amacakubiri umugabo yakoresheje ku mufaso ni wiwe unawe ati ikibazo cy'amoko ubu mu Burundi ntikigishobora gutera ingorane mu kibano. Unawe yandika avuga ati mbega ubupfu ntiyaraza ubwoko bwiwe imbere y'uko amubyara kwabo bana bose. Unawe muri makati mbega ukuntu turi ndyarya. Turangirize kuri uyu yandika sa n'ubaza ati mbega mu mbonerize abahutu n'abatutsi bisa n'urugo. Eloge Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Eloge Willy Kaneza utugejejeho iyo nkuru kubijyanye n'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga kabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire mwebwe mwese mwari muteze amatwi, dushimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukbil wadufashije kwegeranya aya makuru. Tubibutse ko mukanya isa 10 muza gukurikira ikiganiro muri Sanga ku isaha saa 12 dufite amakuru yo mu karere, hanyuma amakuru arambuye avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyabagezeho isa moya n'igice. Muri studio ya 18 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.